intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri isango y'ikiganiro ndafise ijambo. Biriko bibera mu seruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo, biriko bituma hari abarundi babona ko Burundi butojya mu mukondera josi, bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku Burundi busanzwe bararungitse abasirikare bafasha leta ya Kongo kugwanya umuhari M23 uyigwanya. Ibyo birumvikana no mu byo birumvikana mu byo umukuru w'igihugu yavugiye imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Evariste Ndayishimiye yemeje ko umutekano w'u Burundi ushobora kubangamirwa kubera u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Yagiriye ko avuga ko muri icyo gihe ingwano izocikwira akarere kose. Ubwo baburumvikana kandi no mu majambo acya kumihora ngurukana bumenyi arungikwa n'abantu berekana ko umutekano w'igihugu bangamiwe. Umutekano muke uri mu seruko bwa Kongo wo gushobora kugira ingaruka ku mutekano w'u Burundi. Icyo nico kibazo ugwaruka bari muri kiganiro baza kwishura ko. Muriko mugishikizwa na Francine Kanyange Kaze.
Zazi tukutumba kwa sebuja. Ziragowe zikiriko.
Kiganiro tukiwandarize ku ntererano y'ugwaruka loyikare mu Burundi. Ati umukuru w'igihugu niwe ashaka kwizo ngaruka ku mutekano zohaba, kuko niwe ashaka kubyitwaza kugira ngo yibagize abarundi ingorane barimo zamunaniye gutorera umuti.
Umutekano muke uri mu seruko bwa Kongo uzogira ingaruka ku Burundi n'ibyo kubera amaze kugaragara. Urabye amajambo Ndayishimiye yavuze ari mu Kirundo, karaba ibyo yavugiye imbere y'abaserukira ibihugu byabo hano iwacu. Biragaragara yuko by'ukuri Ndayishimiye na leta yiwe bifuza yuko iyo ntambara yashika mu Burundi. Icyo bagamije ntawe ukizi, ariko je nibaza ku ruhande rw'iwanje ibyo mvugo birindayizanamo ibintu bibiri. Ubwa mbere, Ndayishimiye yarengewe n'ibibazo biri mu Burundi, idolari iduga ku munsi, sukari kayihari, umuzi w'ibuye wowe, igitoro byabaye ibara, bya nkenerwa byose imfungurwa ziduga ku munsi, ibyo Abarundi rero barabibona birabababaza. Niba ntagira inyishu yabyo. Nibaza mu kuvuga ayo majambo ko ari kugira ngo twibutse yuko twabaye mu ntambara, tubanze twibagereze biduhanze atagirire inyishu, dusubire kwiyumvira bya bihe twari mu ntambara akajagari kari gahari, kugira ngo akumbure we yumve yuko atekaniwe. Ariko kandi ntitwakwirengagiza n'uko mu byo muzi bwa Mbasinge DPD ukeneye hamwe ibintu by'ibinyabwoko twarabibonye. Ikindi mbona kiri muri ibyo mvugo ni uko ashobora kugomba guteza umutekano muke hano iwacu. Yitwaje u Rwanda, turamaze kubibona kenshi, twarabibonye Shyanga, abarwanyi bavuga ko ari ba Red Tabara bateye bagaca bahitana abantu bose bakayobora ngo bakorana nabo. Ntitwabonye ejo bundi abantu bariko barava muri Congo binjira mu Burundi baciye bahagarikwa barapfungwa bibaza ngo n'abarwanyi. Ntibiti ariko turabona rero baduhera ngo abaca batangura kuja baratwara umuntu umwe umwe wese na Leta turi mu bihe by'amatora batavugwa rumwe na Leta bose. Kandi cyane cyane rega runani urundi rwa bose murabona yuko rugeramiwe, cyane cyane abanyanyi ba senere ya Gwasa bakaba begeranya abapfunge ngo bariko bakorana n'imigwi igwana. Ibyo rero ndabona yuko ari intambamyi ikomeye ku mutekano w'u Burundi mbere n'akarere. Ikindi nacyo nibaze yuko Ndayishimiye abona yuko we n'umugambi wiwe aturukamo abarundi bamaze kubarambirwa, babona yuko amatora ataco bimirije gukora ataco banze naho kiretse bayivye kumudamu. Rero nibaze yuko ashobora no gukwega iyo ntambara kugira ngo amatora abe yigirwa inyuma babe bariba babe barasagaje uko babimenyereye. Ata matora yabaye kuyisunga cyane cyane ngo turi mu bihe by'ingwano umutekano si wose, kugira ngo naca kiringo cyo cya 2027 kumbure kitongera igihugu kidatekanye avuga ko ari ukubarabandanya.
Kasta hari mu Burundi ati biriko birabera mu buseruko bwa Congo ntibyoreka kugira ingaruka ku Burundi kubera imyifato y'abategetsi b'u Burundi.
Mu by'ukuri yewe nk'ugwaruka cyane nk'umuntu ariko abona ibera iwacu cyane cyane hari Bujumbura mu gihugu hagati yaboneka yuko hari agasema hari agasema mu kirundi baravuga ngo kigihuna agasema n'abantu umukuru w'igihugu bwiwe ayisema umukuru w'igihugu baje ndayishimiye ndege yose n'abafana umukuru w'igihugu kuko yaba ari umukuru w'igihugu akunda abarundi akabakunda igihugu ibintu ariko aravuga na kamaramaza ibintu yavugiye imbere y'abaserukire ibihugu na kamaramaza ibintu yavugiye mu kirundo yagiriza igihugu kibanu cy'u Rwanda na kamaramaza biriya bintu mu by'ukuri uri umuntu uciye ubwenge na twe tukiri abana bato turabona yuko hariho imvugo atarizo imvugo atari nziza kuko naho waba ufise ikintu uri umukuru w'igihugu ntacyo bita diplomasi hari imvugo abakwiye gukoresha kumbure kugira ngo areke kurangura imitima abantu kumbure kugira ngo areke gutera amashungu mu by'ukuri ndetse kubesha ibibera iwacu iriko birabera Congo neza na neza birerekana yuko Uburundi bwashikiriwe igituma Uburundi bwashikiriwe umukuru w'igihugu ntiyari guhitana ingabo akazirungika mu gihugu cya Congo igihugu cya Congo twebwe nacyo turabako abana b'igihugu barahoranyiye muri Congo tutazi icyo ariko bagira arakagwa k'abantu umunoho umunoho gusa bafite gusa urawo kujya kwimbira izabo ibizingwano yagiye kuzikwega kandi mu by'ukuri mu bisirikare baravuga bati umuriro ujya kuzimiza aho atanguriye aho uri kuranza uyu munsi umuriro uri kuva i Bujumbura ujya mu gihugu cya Congo ujya kurasa ba M23 ujya kurasa abanyagihugu ba Congo uri kuva i Bujumbura nawe kumenya kuba igihugu cy'u Burundi bizogira ingaruka mbi kandi rijya rikaravuga akarere rizoherera i Bujumbura nyene ntabwo bivuga ngo Tanzania ntabwo bivuga ngo Bugara cyangwa Kenya niwe ariko arikwega murakoze tugasaba yuko abishoboye bose ahubwo uwo mwamira uwo mwamira n'ikintu n'abantu byarika akora ntabwo byarika akora ntabwo byarika
nawe ari mu Burundi arerekana ko umutekano uko wifashe mu buseruko bwa Congo cyo kimwe n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda atawereka kugira ubwoba ko no mu Burundi umutekano wubungabana
bwa mbere kuga abanyekuru ngo ubwaba mugabo y'inzimanye hiye namwe ko ubujya anyu mu cyangwa waka uraba igisande gisigaye ne rero nta wuti kuko aya meko ari ariyo ari no binyishi rero basa guta no kuga muri kongo bana ashimana no mu Burundi rero amashanyi yo bwa mu gihugu ko kwenye nta yo bwa kubona yangwana ko yagiye agabukiye bwa amakara atudabishi Ene kwambere ugeje huko yakoze icyabona cyangwa yaya yinjira kana bona yikura cyane kwi kwa se dujonge ndi asa asa kwabo ni bintu inde cyane gusunda akeke arongo kai nitse nyambone tayacho ani se nacyo rugwana nako si sugaro si sotoro burundi kwambere rugwana kwa bagitse abantu bagitse mara mu Burundi neshi ero rabanyikeza Ubone bache se wanta kana niba batange baje kugango cyindi manza niba tubone ku Burundi baje kubatanga cyo cyo rebe kare ku menga kare ho gasotoro ko bakara gati u Rwanda mu sotoro ku Burundi ayo kaje bude yo bana hakuri bya cyana nta kuri guhindu cyo kwifu
toy avuga ko ingaruka zitegerezwa kuhaba mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bubandanije inyifato buri ko buragira muri iki gihe
turazi yuko umukuru w'igihugu tubona gitwara umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko wumvikanye yuko ingabo zigize uwo muryango zigenda gufasha kugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo mu nyuma amaze gushika kuri tere barabona yuko ibyo leta ya Congo ivuga atari byo ibihugu bimwe bimwe bifatiwe urukura y'abasirikare bamaze kubona ko niyo ntambara batayishoboye ariko umukuru w'igihugu wacu afata ingingo yo guca mu mbavu arungika abasirikare b'u Burundi ndetse n'abambitse n'umwambaro w'igisirikare cya Congo ajya no kubihindura ari uko amaze kubona abantu bose bamaze gutera ibyatsi iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ibyo rero umukuru w'igihugu akaba yabikora ari yaremereye abayobozi b'umutwe wa M23 yuko ibibazo bagwanira by'abanyekongo bitahura ahubwo agiye kubafasha kumvisha umukuru w'igihugu cya Congo yuko bukora ibiganiro by'amahoro ko adashyigikiye intambara mugabo mu nyuma agahindukira akarungika abasirikare bagenda kugwana mu ruhande rumwe mu gihe wewe yari umuhuza Uno munsi rero akaba amaze kubona aho intambara igeze, akaba amaze kubona aho abasirikare b'u Burundi bamaze guhonera. Nk'ugwaruka turabona yuko intambara dushobora kwinjiramo intambara ziko zikubibamo n'umukuru w'igihugu, kandi ariko nk'uko benshi bagenda babisiga bavuga yuko ari intambara iganyisha ku bunyabwoko, barabiye ku kuntu abasirikare banungikwa aho muri Congo bacagugwa batajyana abasirikare basanzwe bamenyereye, abasirikare bagenda kurwana intambara badatahura icyo gituma baguma bapfa ku bwinshi, bagenda kurwana intambara y'ubwoko bumwe mu gihe tuzi igisirikare cy'u Burundi kitarimo ubwoko bumwe. Aho rero twe nk'ugwaruka turabona yuko by'ukuri ubunye tugiye kwinjira mu bibazo tutari tunabuze, kuko kubona umukuru w'igihugu akavuga yuko ari mu kirundo yuko ngo u Rwanda ngo yarugabishije ngo ahazo mu bitemwa ngo azubabyonga. Nk'ugwaruka turabona yuko umukuru w'igihugu nyine yaragize ahantu yibwiriza agatanga imihoho abarundi tukabona ko buri nk'amahoro. Nk'ugwaruka tubona tugeze ahantu nyine ibwatemba dukeneye umutabazi.
Idi ari muri Kenya atubu nawo uvuga ko hari ingaruka ku mutekano w'u Burundi, ariko byose bizova kuba burongoye.
Umutekano wa Congo kugira ingaruka ku Burundi bizova no kugenda bitwaye, bizova no kugenda bitwaye, bizova no kugenda bitwaye mugabo nareke guta urugendo rumwe ku Rwanda. U Rwanda rwo rurafite aho rwigejeje n'isi aho ruri kuri repfo. Nega ujyango u Burundi urabizi ikintu ubuso by'u Rwanda icyari iyo muntu yaba afite icyo akora nyine akora ibyo nyine yisingi by'abandi, kandi ibyo biri ko birahwera naho ndakora ibyo banategura u Burundi abaze abandi ingorane ziri mu Burundi. Umutekano mbe hoho wari uhari leta leta y'u Burundi iraburiye aho itinzimwe kabisa. Nibandikishe muri kibazo ifite mu Burundi ibandiza n'ibitoro ibintu bizimbuke bisubire nka kera hano babone kwirukana mu bindi bihugu.
Banureka nshuri nimba mbabwire ikinoneka ku mutima igihugu cyacu kigezatembaye mwe mbega gishakigana he. Nagerageje kuririmba amahoro narira none ngira nsabe hari ubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonye ibiba
Kiganiro ni ndafite ijambo Hervé ari mu Bubiligi avuga ko ingaruka ku mutekano w'u Burundi zitobura bitewe n'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aguma ashikiriza.
Kuva umunsi abatekano b'u Burundi binjiye muri Congo ingaruka mbi zari zatanguye ku Burundi, none ku Burundi bari batanguye kurara abana babwo, yesi ingaruka mbi ikomeye. Ariko kandi ugiye no kuraba urandi majambo perezida yavugiye muri Congo ko ashaka gutera u Rwanda, ubona aheruka kuyavugira mu Kirundo, biboneka neza u Burundi yuko afite ubwoba bwatanze ibyo bizokwegera igihugu cacu k'abanyarwanda gitera nk'uko ariko arabivuga. Niho batari bafite umugambi mugabo amaze kuvuga amajambo nkamwe najya ahe n'amajambo akuru urwango n'amajambo atari neza turabe iriko bira muri Congo. Ubwa mbere intambara yari muri Nord Kivu hari kure y'u Burundi, ariko ubu igeze muri kindi kivu. Hanyuma amatwi ansumira aeroporo iri Kavumu barayifashe barayinevanswa, niyo abasirikare b'u Burundi Wazalendo FDR na FARDC bahora bakoresha kugira ngo baronke ari ibirwanisho cyangwa bashobore kuja gutera evenswa. Ubu rero evenswa yayifashe bisigura ko ubu umwe nashobora gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura. None nkamwe baramusaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura umva evenswa ntizabijya kwerekeza ahubwo kinshasa cyangwa izobanza ikemura icyo kibazo cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Bisigura ko mu Burundi intambara ishobora gutera. Turaba rero bwa Burundi bwacu nta gitoro dufise, bwa Burundi bwacu nta kintu na kimwe kizima dufise. Mbega wumva ataro ingorane perezida wacu agira kwegera ahubwo igihugu cacu abanyagihugu basongwe, kandi bari bimererewe nabi. Ewe icyo navuga nk'ugwaruka biranteye ubwoba bwa mbere kubera abarundi bagiye kumererwa nabi. Hanyuma mugabo ugira kabiri nagira nsabe umukuru w'igihugu cyacu abamenya amajambo avuga mbere yo gusohora amajambo kera bavuga ngo umwami ntashyira hasi, kuko icyo umwami avuze gica gira ingaruka mbi ku benegihugu. Ubu nka bibyo yari yavuze bizokwegera igihugu cyacu, asa wewe n'uwo yatangaje intambara mu bisanzwe ane gutangaza intambara se yashoboye abasirikare atabikoresho bafite abasirikare bavuze icyepfo cya ruguru yumva ashobora guhuje izo ntambara zihidakwiye. Intambara yo muri Congo izogaragara yaramaze kugira ingaruka ndetse kuko nababwiye yuko abana b'Uburundi bahahuriye basesa bakoragwayo, iyo ni ingaruka mbi yambere kandi ikomeye cyane rwose bwatanga bishobora gukwega intambara yeruye ku butaka bw'Uburundi. Abarundi basanzwe bitonze, basanzwe bameze nabi, urumva kuzoba ari kubasohoka.
Adi ari mu Burundi avuga ko ingaruka zitobura ariko ko hari n'uburyo bwo kuzirinda.
Dukwegewe n'umukuru w'igihugu Zaire Ndayishimiye. Zaire Ndayishimiye yagiranye isuka mu ntambara itaraba Abarundi, mu ntambara iraba Abanyekongo bonyine. Zaire Ndayishimiye acyaje kuyisukamo, yemeje yuko agiye gufasha Perezida Tshisekedi kurwanya M23 nayo agasangira akomeye kubarusha bose, ikubita igisata cya Congo, ikubita igisata cy'Uburundi, byose irabinesha. Rero umuntu amaze gukubitira muri Congo, Uburundi turabona ko atabushobozi nafise bwo kuzorwanya M23 rero yareretse Abarundi, abasoda Abarundi ko ibarusha ingobyi, kubera igisata cy'Uburundi mu bisanzwe cyaramaze kononekara kubera intwaro ya CNDD-FDD. Yarona ni igisata cy'Uburundi. Igisata cy'Uburundi cyari igisata gikomeye, cyari gihagaze neza, mugabo kubera intwaro ya CNDD-FDD iza, igisata cy'Uburundi cyarononeka. Ingorane rero yabaye ni uko Evariste Ndayishimiye ahenze Felix Tshisekedi wa Congo ko azamufasha kurwana urugamba, ngo Tshisekedi ntiyemere ibiganiro na M23, none raba aho intambara igejeje aka karere. Kandi urabona M23 itera ija gufata ibice byegeranye n'Uburundi. Rero Uburundi icyo twasaba Evariste Ndayishimiye, nareke gukwegera akaga abana b'Uburundi, nareke gukwegera intambara abana b'Uburundi. Amagorwa yonyine Abarundi barimo y'ubukene, ibintu byose byabuze mu Burundi aramaze. Rero Evariste Ndayishimiye natanga imihoho yamunaniye kurongora Uburundi, kubera ariko yisuka mu ntambara adashoboye kurwana, aribo bishe igisata cy'Uburundi.
Dusozere kuri Walter ati, ibiriko bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bishobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'Uburundi bivuye ku kwikunda kw'abarongoye Burundi.
Imivenekiruwa n'abakongomani biciwe abavyeyi, biciwe abashiki babo, bafatiwe ku nguvu n'abashiki babo, batemaguriwe inka ibyo bariko riraka, amashuri yaraturiwe. Ni byinshi cyane bituma kumbure Uburundi bushobora kuba bwagirizwa, naho byoca muri diplomasi Uburundi buzoshobora gushinjwa ibyaha bakorewe itegamirabunwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo rero ni uko uyu munsi Evariste Ndayishimiye ikibuga cy'indege cya Kitwe Melikero Ndadaye uyu munsi ari ikibuga gisanzwe cyakira ibigwanisho, haba ivuye muri Afurika y'Epfo indege z'intambara zishikira mu kibuga cy'indege cya Bujumbura zije kurasa i Congo. Uyu munsi Minembwe, ikibuga cy'indege cya Minembwe cyafashwe, ikibuga cya Kavumu cyafashwe, reka bafate umujyi wa Bukavu. Hazaba hasigaye kumbura ikibuga cya Beni, aho bizogorana na cyo turi muri Nord Kivu, bizogorana ko FARDC n'Uburundi bakifatanya ngo bashobore guterana cyane cyane abakongomani. Ni uko bizorangira nk'uko abasenegefudete badatinya, bizorangira bariko barasotora ibihugu bibanye nk'uko bariko barabikora n'uyu munsi. Imivenekiruwa rero ntizotinya gukurikira umwanya. Igihugu cy'Uburundi gifite FDLR Bujumbura mu Cibitoke, abaguverineri bose basize igihugu bari Bujumbura, abakongomani babazarinde bose n'ahandi bahungira. Ibyo byose rero bivuga ngo nta mutekano ugira uboneke mu gihugu cy'Uburundi nyuma y'ino ntambara. Yari ikwegeye ikara mu gashambara kuko ni uko yagiye gusotora intambara ikindi gihugu aho kugenda nk'uwuhuza ababanyi. Kurya baca umugani mu Kirundi ngo uwuhuza abavukana, ubanguranya abavukana ararangamiza, ntabwo ajyana umuhoro ngo awuhe umwe wundi ngo atange umuhoro ngo nimunigane. Ibyo rero Kongore inyuma y'uko aneshejwe Tshisekedi bazocanamo kandi byararangiye, yamuhaye ibirombe inyuma y'uko abona y'uko Tshisekedi adashobora guhenda abasirikare b'Uburundi bose. Uyu munsi icyo kirombe Evariste Ndayishimiye agisangiye n'umuhungu wa Tshisekedi yarangiye, noneho adashoboye kucimba ngo ashobore kuronka ibyo agikuramo. Uyu munsi asa n'ubibonye ko amaraso kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora kwibazwa n'Abarundi bonyine, ashobora no kwibazwa n'abakongomani bonyine, kuko nabo shavu bafise ngombwa ngo bamuramutse nkuko yabaramukije kumbura inturire yabahaye birashikaga sangara y'inyoyeko icyo rero ariko kwitoza utunyoni abwira abarundi ngo mugire mutegwe narajyana umuryango wiwe batere u Rwanda umugabo ntabwo abarundi baze mukurikira ngo bagere baje gutera u Rwanda
mutima wanjye ukuririra Burundi cyari igihugu cy'amata n'ubuki tukavibururi tugashika ingozi yemwe aho twaba twigiriye i Rwanda utinya ibikoko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuntu akakuzi akaguha indaro kakuzimana gasasuka ryama waburusha gashusha amazaga kandi
nariko mwumviriza ikiganiro ndafite ijambo cyashimikiye ku biriko bibera muri Repubulika y'Intwari Rusange ya Congo n'ingaruka bishobora kugira ku Burundi busanzwe buri mu bihugu bihana urubibe n'icyo gihugu. Mwakoze mwese mwariko muratega amatwi Radio Ingamba, tubifurije kururanirwa naho kurindi sanga.
Cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Ingamba agateka kawe.